Igipolisi cya Uganda cyemeza ko abarundi bafunzwe bagizwe n'abagabo 23 n'umukenyezi umwe bahagaritswe ku itariki ya kabiri ku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023. Itangazo ry'igipolisi cya Uganda ryanashyizwe ku rubuga rwa Twitter risigura ko abo bafungiwe mu gisagara cya Kayabwe mu karere ka Mpigi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu bari mu modokari imwe yari yabanje guhagarikwa n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara ku kirindiro cyo gusuzuma cya Katonga muri Kayabwe mu karere ka Mpigi. Inyuma yo kubona ko iyo modokari yarengeje abitwara niho mu nyuma bahava bamenya ko bari abarundi bagiye kugurishwa muri Uganda. Niko itangazo ryatewe ku mukono n'icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Claire Nabakarivuga. Uwo mukenyezi yatomoye ko abaganda babiri umudereva w'iyo modokari hamwe n'umukomvoyeri nabo nyene bafunzwe bagize urudandazwa rw'abantu. Abo barundi bo bafungiwe ku kirindiro gikuru cy'igipolisi cya Mpigi. Muri iki gihe tubandanya amatohoza nayo umushoferi n'uwo bafashanya bagirizwa urucuruzwa rw'abantu rudaciye mu mategeko. Niko byatangajwe na Nabaka. Yongera ko mu buhamya bwabo abo bari bagiye kudandazwa biyemerera ko bari bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bizezwa ubuzi bwiza. Mugabo Nabaka icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yemeza ko akenshi abantu nk'abo bisanga baroye gukoreshwa ibikorwa by'ubucakara birimwo ugucuruza umubiri ku gahato. Kubw'amakuru atangwa n'igipolisi ku rubibe rwa Mutukura, Uganda ihana na Tanzania, abo barundi bafunzwe boba bururutse imodokari bariko bagenderamo mu gihe bari ku birometero 3 by'urubibe kugira ngo ntibamenyekane baca bankirwa kwinjira muri Uganda. Baciye bagendera n'amaguru inyuma yo kumvikana n'abafasha muri icyo gihugu babinjiza baciye mu kinywabi. Ibi cyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda aravyemanga agashimira abapolisi bagenzi be n'abanyagihugu batanze amakuru ku gihe. Ku ruhande rw'u Burundi aho bafunzwe ba muka mvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana yatubwiye ko bataramenyeshwa amakuru y'aba barundi bafatiwe mu Buganda. Ariko umukuru w'ishyirahamwe Wellness Tewe Ton Frere rigwanya urucuruzwa rw'abantu yabwijwe ijya Amerika ko yibaza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Maitre Prime Mbaruke ye abivuga afatiye ku byabaye muri kahise yatohoje ko
mu kwezi kwa kane kumwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 abakenyezi n'abigeme bashika ku 30 barafatiwe nyine n'igipolisi cya Uganda ku gataka ka Uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda canke kujanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudita n'ibindi bihugu.
Mbaruke yatwarawe na Tewe Ton Frere ahanura abarundi bashaka kuja gukora mu mahanga guca mu mashyirahamwe azwi n'inzego z'igihugu.
Ibyo bigo bitanu byemerewe na leta gukora muri icyo gikorwa by'ukuri ari imihora myiza yotuma abarundi by'ukuri baheba inzira z'ibinywabi. Ibyo bigo bikazofasha no kugira ngo bitange umuco uwo wari wose ukenewe kugira ngo abarundi ntibaze basubire kuzimagirika nkuko vyibona ndekeje mu myaka iheze.
Franc Bovin umukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha kugwaruka muri kino gihe ari rwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko abaje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Il faut vraiment
atugwaruka ni rwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Mubugize ubushikanganje bw'imigenderanire ntiyabonetse kuri telefone kugira tubwire cy'ubwo bushikanganje buzi kuri icyo kibazo. Ariko mu mwaka uheze umushikanganje Albert Shingiro yifikiye mu bihugu byo mu gihugu cy'Abarabu, abarundi cyane cyane abakenyezi n'abigeme bakunze kugurishwamo kuvugana uko icyo kibazo cyorandubanwa n'imizi. Yahavuye afata ingingo.
Hazaba hariho inzego zigezwe kubegeranya bikaba inyigisho zijyanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashyitseyo ntibazashyikeho bagira ingorane y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato.
Rya mbere igihugu cya Uganda gifata abantu bagirizwa urucuruzwa rw'abarundi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 cyataye muri yompi abagabo batanu bari baherekeje imiryabaga 28 y'abarundikazi bari bajanywe ahantu hatazwi. ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe yemugitaho abimukira ku isi byerekana ko hagati y'2017 n'2022 abarundi bagera ku 175,035 bajanywe kugurishwa nk'inyagano mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bigobe cy'abarabu. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.